Nimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga yerekeye amagara y'abantu. Ingwara y'ibihara by'inguge variole du singe ni ingwara ibangamiye amakungu n'u Burundi burimwo. Nubwo atamuntu n'umwe azwi arayandura mu gihugu cy'u Burundi, ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanye nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini, byongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe. Byumvikana ko benshi bashobora kwiyitiranya ntibamenye ko bayanduye. Ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rimenyesha ko rishigushiko ku isi yose hamazwe kwandura abantu barenga 2021, hafi y'ibice 10% by'abanduye umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro, batanu muri bo bamaze kwitaba Imana. Ikibazo cy'ingwara kikaba cyatanguye kwibonekeza kikanakomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. OMS ivuga kandi ko abantu 98% batowe iyo ngwara baba ari abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo, kandi ikabagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ibyo rero ni bimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara. Ni bimwe mu byo tugiye kuganira uno munsi ku byerekeye iyo ngwara. Turaganira n'umuganga Jean-Claude Bizimana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, atubwire ibindi bimenyetso n'ibyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyi ngwara n'ibindi. Kaze rero mwese mu kiganiro murisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
It's the MP Record. Dr. Mash Production. Call it 7. Just one. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe. Vipindi vya furaha, manumoja na upendo. Vipindi vya furaha, manumoja na upendo.
dusangire jambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwaje munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwaje munara Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Natishwe cy'Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko bisanzwe nkuko twababwiye uno munsi mu wa gatatu aho tugiye kuganira ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka ingwara y'ibihara rero by'inguge variole du singe mu gifaransa ni ingwara ibangamiye makungu n'u Burundi burimo nkuko byashekirijwe mu minsi yahera n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gisata cyayo kijijwe amagara y'abantu OMS rero nubwo atamuntu numwe azwi kuba arayandura mu gihugu cy'u Burundi ni ingwara imaze kwibonekeza mu bihugu bibanyi nka Republika ya Demokrasia ya Kongo imyaka itari mike vuba ikaba iheruka kugusubira kuvuka iyo ngwara ikaba yandukira ku murindi munini byongeye inasangiye ibimenyetso n'izindi ngwara nka gripe bishoboka ko abantu bashobora kuba bayigwaye batayizi ishyirahamwe OMS bimenyesha ko gushika ku isi hose hamaze kwandura abantu barenga ibihumbi 21 hafi y'ibice 10% by'abanduwe umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro batanu muri bo bakaba barapfuye ikibazo cy'ingwara cyabonekeje cyane haciye amezi atatu OMS ivuga kandi ko abantu 98% abatowe iyo ngwara baba ari abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo bikaba ari kimwe mu bituma abantu bandura iyo ngwara twizera kuronka umuganga ajejwe amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi Dr Jean-Claude Bizimana atubwire byinshi byerekeye iyi ngwara ariko reka kandi twumve n'icyo abanywanyi biradijwe rya Amerika bashobora kuba bivuga ko ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yacu murashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuvyo muzi kuri iyi ngwara canke kuvyo muwaze kumenya n'ibibazo mwa mufise ndabwiye rero ku murongo wa telefone ko tugize amahigwe y'ukuronka muganga Jean-Claude Bizimana aja kutubwira byinshi bijanye n'iyi ngwara muganga rero Bizimana ni umuyobozi w'ikigo cyo kugwanya ingwara z'ivyaduka ibiza n'isibe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi nkuko mwavyumvise ubwo bushikiranganje kandi nubwo kugwanya ikiza cha sida muganga Jean-Claude Bizimana ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
n'ishuwe cyane
murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe mudufashe gutahura ibijanye n'ingwara duheruka kumva benshi baruka kumva bita variole du singe ibihara by'inguge duhereye kuri iyo ngwara nyene mu kugira ngo tuyimenye abatayize batarayumva ni ingwara iteye gute
iyo ndwara ni indwara ifatira ku rukoba ikaba rero mu mamuko yayo ituruka ku kukwegera ibikoko bisanzwe bigwa iyo ndwara kenshi inguge ngende n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba mu gifaransa bita rongeur niho ahanini yavanaye kandi mu bihugu biriyemo cyane ikunda kwibonekeza ni ibihugu bisanzwe byegereye amashamba cyane bifite amashamba manini manini bijya bavuga les forêts denses nk'akarorero aha muri Kamerune Uganda aho hose iyo ndwara barayimenyereye irakunze kwibonekeza icyo ni kimwe hama ariko kandi rero niyo umuntu amaze kuyitwara arashobora
bitanga dusabe muganga akumbure wegere kure y'iradiyo cyangwa ya televiziyo ariho amajwi ari karagaruka ubona muvuze Hello Oui docteur muratwumva telefone kumbure kupa tugasubira tukabahamagara ndakeka ko bishobora gufasha gatonya reka dukupe twongere tubahamagare ibi biriko biracamwo kumbure bihagarare radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho Dr Jean-Claude Bizimana ariko aradufasha kumenya byinshi byerekeye indwara ya variole du singe iyo bita ibihara by'inguge imaze amezi yibonekeza reka muganga muganga umuratwumva ubu
ego ubu ndabumva neza cyane
ego
nze namwe ko munyumva
ubu ni sawa turakumva ubandanya
ego nariko ndacaka mayange rero iyo ndwara amamuko yayo ingene umuntu ashobora kuyandura nariko mvuga yuko ahanini ikunze kwibonekeza mu bihugu hasanzwe hagwiriye amashamba kimeza manini manini forêt dense bo muri za Congo za Kamerune za Ghana n'ahandi muri Afurika y'Uburengero ahanini rero mu maramuko yayo iyo ndwara yamyeho kuva kera ikaba yandushyira abantu kubera begereye ibikoko bigirwaye cyane bariye inyama z'ibikoko birwaye iyo ndwara cyane bakorakoye ibikoko birwaye ariko hari ikindi nagomba kugenda mvuze ni uko muri iyi minsi igizini yibonekeza no mu bihugu bya Burayi gusumba uko abantu bari babimenyereye ikaba yibonekeza cyane cyane muri b'abagabo bahuza igitsina n'abandi bagabo
hari impamvu ibyo onye byandutse gutyo kuri icyo nyine muganga kiratangaje kuko ishyirahamwe mpuzamakungu onye nayo nyine iri kurabivuga muri iyi minsi yuko icyo kintu kibonekeza cyane baranavuga yuko ibice 98% ry'abo bayitoye muri ibyo bihugu by'amahanga usanga ari abagabo bahuza ibitsina ibyo byateye makenga mu bivuga kwiye
abahinga bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ribungabunga amagara y'abantu baracyari ko barabitohoza bafatikanije n'abandi bahinga bakwiragiye ku isi yose ariko icyo navuga kuri icyo ni uko umuntu yaramutse ayirwaye arashobora kwandukiza uwundi kubera yamukoze ko hama kandi bajya abantu bahuza ibitsina abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo n'abantu rimwe na rimwe usanga bashobora kuba barwaye nk'izindi ndwara mukaba muzi rero yuko iyo umubiri ugize ingufu nke n'izindi ndwara zishobora guca ziwubonerwaho zikamera nk'indwara z'ubwururukire zuririye kuri uwo mubiri w'umuntu ngombure utagishize ingufu zikwiye ariko nabivuge neza amatohoza aracabandanya abashakashatsi baracarongera ngombure mu minsi tuzomenya igituma ibonekeje cane mu bagabo bahuje ibitsina n'abandi bagabo gusumba uko twari tubimenyereye
muganga dufashe kumenya ibimenyetso bimwe bimwe abantu babona ku mubiri mu mibiri yabo iyo bashobora kuba bagwaye indwara turumva ko muri Congo yamyeho kera ubugiye kugaruka ibimenyetso abantu boronderanye nk'ibi
ibimenyetso biranga iyo ndwara cya mbere nawe abanza gusigura ni mbere y'uko ibimenyetso bibonekera imbere y'uko ibimenyetso bibonekerwa umuntu arashobora kugendana iyo ndwara hanyuma ibimenyetso bikazokwiserura nyuma y'iminsi irenga 20 kenshi umuntu arashobora kuyimarana iminsi ishika 20 ata kintu na kimwe kiriserura mugabo umugera uza uri muri we kuri kuragwicara icyo ni igice cya mbere kimwe bita phase d'incubation mu gifaransa aho umuntu aba afite umugera mugabo indwara itaraje ahabona hanyuma ku ntambwe kigira kabiri rero iyo umuntu agira ibimenyetso umuntu ashobora kubona icya mbere umuntu aragira ubushuhe ubushuhe akumva kandi atameze neza umubiri akumva afise uburuhe akagira n'amasumbisumbi bimwe bita ganglion mu gifaransa
mu muhogo
mu gifaransa mbere babyita lympho adenopathie akagira amasumbisumbi mu mihogo akagira amasumbisumbi ku imerero ry'amatako akagira n'amasumbisumbi mu kwaha hama mu nyuma arashobora no gukorora akagira gakorora akaba yabaye mugabo cyane cyane ibyo bintu by'amasomo isumbi umuntu bimufashe abagira ashikire ku kindi kimenyetso rero ntahinyuzwa kimwe umuntu yama uruhere uruherehere rukaba rukunda gufatira cyane cyane mu maso hama akaba ariho ruhera ukazokwira ibindi bihimba by'umubiri mugabo kenshi rwahereye mu maso mu nyuma rero umuntu arashobora no kugira ibikomere mu kanwa akagira udukomere mu kanwa mugabo ni kuri urwo rugero iyo ndwara imaze kwiserura akama maherehere akagira n'ubwo bushuhe iyo ni phase mu gifaransa bita phase erective urundi ndwara iba yiseruye yagiye abona mu nyuma rero phase ya nyuma urumva arakira kandi nubwo hari habo ihitana bimaze kwibonekeza yuko abantu bashika kuri batandatu ku ijana bashika iyo ndwara ikabahitana mugabo benshi barakira rero bariko baratwumviriza ndazi bari hano i Burundi bari no muri Congo birashoboka murabona ijwi rya Amerika ko rishika kure ariko nagomba menyesha ko hano mu Burundi iyo ndwara atayigeze n'ubu turiko turavugana kuri iyi saha ntayihari ariko mu bushakashatsi bw'amagara y'abantu tuguma tugavye niko twama tubikora iyo hanje indwara y'ikiza tukayumva mu mahanga tukayumva mu bihugu bibanyi duca twitegura kujya kw'abasoda bumvise umwaso basho batangura kwitegura kugira bazohangane nawe
ego ni byiza cyane reka twumve kumbure bamwe muri abo banywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose twumve ibibazo byabo cyangwa ibyiyumviro turafise Israel Vena na Omar ku murongo reka mbere kuri Israel turi kumwe amahoro neza
niwe neza Ariane tandishaka
amahoro cyane
yego cyane ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro mwateguye no mu kumirwa
ego
Nijia koko ni kwa Israeli, wima nikunda, salato ndi Murwanda, muri nishuri likuru ya ati ya rafiki kazi ni mukarele kanya magare mumeje pa Murwanda. Na cha kumuwa zikigazo, kwa wabi hizi yuko ndi nguara na sida ya kenshi wabuga kwa ya ndela muwana na mweza hikina, na COVID-19 nda baka wakwa ya ndela mumuoka. Nwane na vayor disenje, kwa afuganyirizi na kwa ya ndela ya muti. Na tige yuko aamini ya ndela kwa gamuwa wa mwujitina wa bisangie, changwa wala wa gamuwa wa marjamana wa mwujitina. Kandi tuziko akenshi umubare munini wawo bagabo babaryamana babigitina akenshi bazikorera mu muri ani cyangwa mu kibu no nkoresheje icyo kinyarwanda twetu nuko tubivuga mu kinyarwanda none nkagira ngo ansobanurire ubwo twabivuga yuko vayo disente yandurira mu kibu no cyangwa se ifite handi yandurira nko mu mwuka nkuko COVID-19 yandura icyo ni kibazo kimwe kimwe nashaka gusobanurira. Ese bakoze ijanisha batanze na majorite y'abandura babara b'igitsina gore cyangwa yabara b'igitsina gabo mwadusobanurira cyane oriyanta ngishaka murakoze.
Murakoze cyane muganga arabishura ariko reka mbanze nakire na Vena uraho uratwumva. Alo Vena turi kumwe. Vena ngira ngo biramugora reka nje kuri Omari uraho neza.
Inda onez.
Amahoro.
Neza.
Omar, ikibazo ubufise kuri ingwara ya Vero de Senge ihara byinguge icyo bari kiye.
Ikibazo cya mbere fise nuko iyo ngwara maze kwirashora kandi ishobora kuza iri muri gripe.
Isa
iyo ngwara rero.
Ishobora kuza isa nka gripe.
Sana gripe mugihe gripe se kubera gripe ni indwara zisanzwe tuzi abantu benshi zenda kubafata kandi ikaba ivuga ngo ikunda gufata abantu bahuje ibishimo baryamana. Iyo ndwara umuntu yoyirinda gute mu gihe atuma umuntu itaramenyekana muri iki gihugu gisanzwe dutuyemo?
Ego reka muganga aradufasha. Urakoze cyane Omari. Muganga dusubira inyuma kuri Israeli yabajije aho nari nyene yandukira gute, avuga ati mbega bifata abagabo cyane kurusha abagore, ati bimeze gute ingene yandukira cyane cyane niba bishimitse kuri abo bantu bahuza ibitsina gusa cyane hari ubundi buryo bwo kwiyandura.
Murakoze. Ingene yandukira iyo ndwara ubwa mbere nuko abantu bashobora kuyandura mu gihe bakoze ku bikoko byo mu ishyamba bisanzwe birwaye iyo ndwara, navuze abakoze ku nguge cyangwa inkende zirwaye iyo ndwara cyangwa bagakora inkende yapfiriye mu ishyamba yiswe n'iyo ndwara cyangwa utundi dukoko tumeze nk'imbeba muri rusange bita le rongeur mugabo dusa n'utwarwaye iyo ndwara. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwandura. Uburyo bwa kabiri ari nabwo duca dusangamo nabo bahuza ibitsina babisangiye, ni iyo umuntu arwaye iyo ndwara agakorakora umuntu atayirwaye aca mwanduza kuko imaze kwiserura vya biherehere aba yamye umubiri wose nuko ntari bubibereke kuko murumva tuvugana ku telefone ibyo biherehere biba biri mu indwara. Umuntu rero abikoze ko arashobora guca yandura. Muti none kuyikingira gute? Kuyikingira sa mbere no kwirinda gukorakora ibyo bitungwa byo mu ishyamba, ibyo bikoko byo mu ishyamba biyirwaye cyanke byishwe n'iyo ndwara. Farasi bavuga ati kuye morter yico gitungwa kiba icyo gikoko cyo mu ishyamba kiba cishwe n'iyo ndwara. Ubwo ni uburyo bwa mbere. mukirinda kandi gufungura inyama bize bikoko byo mu ishyamba bishobora kuba birwaye kuko biri mu yindi nzira abantu bashobora kwanduriramo. Ikigira gatatu kugira tuyirinde ni ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ibyo rero biratuma naho uba wakora ko hari inyegera y'iyo ndwara bica yoroha yuko ikuva ko kuko urumva uba wakaraga. Ikiro cyo gukaraba kenshi ni ukuri dukwiye kukigira umugenzo kuko gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni bidukingira indwara nyinshi harimo iyo variole du singe, harimo coronavirus, harimo za kolera, amacinya n'izindi ndwara zica ku isukurike. Icyo rero kigira umugenzo. Iyindi ntambuko ikurikira yo kwirinda iyo ndwara n'izindi ni uko umuntu yumvise ibimenyetso yonyarukira kwa muganga ntihagire umuntu yivura kuko ugiye kwa muganga baraheza bakaraba igituma ufite ikimenyetso cy'icyanya kihiya bakaba baraguha umuti hakiri kare. Ubundi buhinga rero bwo kuyirwaya ufatiye aho nyine aho ho kuja kwa muganga hakiri kare kuko bituma uwo muntu ayirwaye cyose rwa wenyine maze tukabuza imiti tukabuza yuko aguma yanduza abandi mu kibano gutyo iyo ndwara neza ngo irandagate cyane. Murakoze.
Ego ndabwiwe ko ku murongo wa telefone Vena yagarutse. Vena uratwumva?
Ndabyumva nibaza ko nibyana yitwa.
Ego amahoro neza. Ikibazo cyanjye cyumvira
azo nasakwa bakaba bamana ngo nishingire. Ego ndamukije mutumire hanyuma nimumbarize ko iyo ndwara yoba ikiciro cyanjye. Hanyuma nashaka kumenya kandi n'urugero iyo ndwara yica. Ikindi nashaka gusaba ni ugusaba amaleta iyo ndwara imaze kwigaragaza ko yajya sensibilizasiyo kuyimenyesho n'ukuntu abantu bashobora kuyikingira kugira ngo umuntu akinge hakiri kare. Murabona nk'uko byabaye kuri coronavirus abantu baramenye ibimenyetso bamenye n'ukuntu bayikingira barakoresha kuko baciye bafata iya mbere mu kuyirwanya. Rero niyo ndwara ntawo yifata ibimenyetso kuko na n'ibiza bisigaye bitera isi. Rero abaje tujya amakara y'abantu twasaba ko bafata iya mbere kufasha kurwanya icyo kiza kiko kibonekeza muri ino bihugu. Nta muti na kimwe ashaka gusaba ibihugu indwara ishobora kuba ko irigaragaza. Numvise ko ahanini ikunda gufata abahuza ibitsina cyane cyane abagabo. Ni uko hariho ibihugu byemera homosexualite rero nibaza yuko ibyo bihugu iyo ngendo yo gushyira imbere homosexualite babirwanya kuko mba yuko n'ingendo ishaka kutuzanira akagambarayo. Rero bikunze iyo ngendo yo gushyira imbere guhuza ibitsina kuba bisangiye yo kugwaho kugwaho mu mitwe yo kumva iyizana amahoro ahubwo izana akarambarayo. Uko feza nashaka gushikiza murakoze.
Murakoze cyane Vena kuri ibyo bibazo n'ibyiyumviro. Reka mbere ko muganga kwishyura mbandanye kuri Innocent. Innocent turi kumwe amahoro neza. Turakumva Innocent.
Ndabumva neza.
Duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Ni ikibazo n'icyiyumviro. Kuzi ko iyo ndwara imenyereye ifata abantu abana bato batyo none n'abakuze iyo ndwara irabafata. Hanyuma nkavuga ati baramaze gutorera urucanco ku iyo ndwara n'ibihaha. Hanyuma ku mavuriro nka yose hatubonye nk'umuntu yanduye bogenda bakamucasha cyane bakamuvura bakafufata iyo ndwara sinzi ko ku mavuriro nkaho ko hariho urucanco rw'iyo ndwara cyangwa imiti aho kubwira nk'umuntu abonye ibimenyetso kugira cyo yirukira kwa muganga kugira ngo bamukingire akarorekana aba nkacyaseba nk'ibihugu hatarimo nk'iyo ndwara itarafatwa nk'ikibihara kubosa barikingira bakaza barasuzuma nk'abo bantu bapfa hanze maze bakazanira iyo ndwara ngo yandagace hano mu gihugu cy'iwacu kuko ngaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi nta bantu bemeye ndabona benshi bakora iyo ndwara mukaba usizi ko hariho nk'imiti imaze gusohoka kugira umuntu nawe nyine ayirwaye ko yisiriyeka kwa muganga sinzi ko imaze gukwira hose y'amafaranga yoba ihari amaraso tukahamenya kugira umuntu yandiye azize kwikingiza cyane n'ikibazo nshingiye n'igitekerezo nari mfite.
Wakoze cyane akoze cyane katugaruke kuri muganga ngerageje gusubira inyuma y'ibibazo bya Vena we yabaza ati hoba hariho urucanco rw'ingwara hama yongera abaza ati iyi ngwara yica ku rugero uruhe iyo abantu bayanduye urucanco rwa ruhari yica ku ruhe rugero ica gatatu yabaza ati sensibilisation ngo muri ko mukora iki kugira ngo abantu bamenye iyi ngwara bayikingire n'ibindi byinshi uyo yari Vena.
Murakoze cyane. Mbere kubaza cya mbere mbega urucanco ruriho neza cyane urucanco rwamyeho kuko iyo ndwara y'ibihara bariyola ni indwara yamyeho kuva kera mugari iyo variole disanse n'ubundi bwoko urucanco rero rwa variole rurakora no mu gukinga variole disanse ariko abahinga rero barakoze urucanco rugenewe gusa gukinga variole disanse ese ni cya mbere ati mbe yoba yica ku rugero rungana gute ibiharuro bimaze kwegeranywa ku isi nuko iyo ndwara ku bantu ijana ifashe abashyika batandatu ku ijana bahitaba Imana. Hanyuma ati muba muri ko mukora iki mu shyiranganyirwa amagara y'abantu tuza twabifashe nka nkama kuko umugani w'abasoda nabo bakunda kuvuga ati nta ngwano yo gufata minenerwe. Ubu rero ubushyiranganyi bw'amagara y'abantu hano i Burundi tuba twaratanguye mu Rwiza tuzohera mu ntara ya Bubanza na Makamba na Cibitoki cyane cyane intara ziri ku mipaka kugira twigishe abantu duhere ku barongo y'abantu indongozi twigise mu mavuriro abaserukira abandi mu mashengero kugira nabo bagende bakwiragize ubutumwa bujyanye n'iyo ndwara abantu bamenye uko babyifatamo. Si icyo gusa n'imbere y'uko iyo ndwara ivurwa ubushyirangaji bw'amagara y'abantu twama dufise umugirwa cyane cyane ku mipaka abantu bose binjiye turabapima ku bushuhe tukababaza iyo bavuye tukanagihweza kuko umuntu yururutse indege cyangwa yururutse imodoka ari magonyagi arenze uramubona kwishisha gutyo rero abo tubonye bateye amakenga turaheza tukabapima tukabasuzuma tugatohoza kugira ngo ntibaze dusanga humbure hari nk'indwara yica nk'iyindi baje bazanye.
Hoba hari nk'imiti umuntu yo gupfupfahaza nk'uko bari babibajije umuntu abarabaha iyo babonye ibimenyetso nk'ibyo canke baca babarungika ku bitaro muri make bagerageza kubikora gute kugira ngo nk'uwo muntu babonye afite ibyo bimenyetso by'ubushuhe n'ibindi bica bigenda gute?
Nk'uko nabibabwiye mu ntango iyo ndwara irandukira kugira rero dukingira abandi ibandure umuntu tubonye ko bimenyetso akaje kwa muganga mu nyuma dutohoje tugasanga yoba yaheruka kugendera muri ze bihugu birimo iyo ndwara urumva acaba mu bantu twiketse preza tukamugumiza ku bitaro naho iyo bitarise rura ngo yama mahere niko bitekanije ko twobikora ariko kugera kuri iyi saha ntituraronga umuntu akwije urwo rutonde rw'ibyo dufatira ko kugira tuvuge duti wowe turakwikeza mu gifaransa tubyita definition de cas ni ukuvuga mbega umuntu twokwikeka yoba ameze gute yoba afitiye ibimenyetso ntituramuronka rero ariko tuguma tugavye tumuronse nuko twovyifata imiti yo kubavura iriho kuko hanini umuntu murumva afashuha kama uruherere munyu mugo ruherere ukameneka kamera nk'ugize ibisebe ku mubiri imiti yo kugura ibisebe rero turayifise n'imiti y'ubushuhe n'ibindi bijyanye imiti iriho
urakoze cyane wawe wishyuye ibibazo bitari bike bya Innocent nawe nyine ariko yacishijemo icyerekeye abana sinzi ngira ngo yumvise umenga ngo indwara iragwara abana cyane abana barayandura nabo nyine ku rugero nk'abantu bakuze indwara y'ibihara by'inguge
ego cyane abana nabo nyine irabafata ntabwo umuntu yovuga ngo wowe ntibaraba n'abana irabafata kandi irashobora kubasindikaza nk'uko isindikaza umuntu akuze icyo kimwe na korona byaribonekeje yuko niyo ifasha abana b'ubu ntabwo ibasindikaza ariko iyo ndwara y'ibihara yo ifasha abana barashobora gusinzikara nk'uko n'umuntu akuze ashobora gusinzikara
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda reka mbanze mbandanye kuri Daniel mbere yuko tumira amategato mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi Daniel kaze mu kiganiro
urakoze cyane Diane so nkerere inyamashikire ruharambugana mu burengerazuba bw'u Rwanda niyo nkuru kiri muri sanga mbi ndagira ngo mumburize muganga indwara y'ibihara mu by'ukuri turimo kuyibona ku mafoto kuri social media indwara y'ibihara by'inguge iyi ndwara mu by'ukuri ku muntu yagaragayeho bwa mbere na mbere ndagira ngo adufashe ubwo nawe turakurikira kuri FM adufashe n'indi kibazo yari yagisubije yihangana gisubiremo ese mu by'ukuri ibimenyetso mpuruza ku muntu urwaye monkeypox ni ibindi bya mbere by'ibanze ikindi cya kabiri ari bunsubize ndi kwibaza ese ku muntu agaragaza ibimenyetso mu gihe kingana gute kugira ngo umuntu amenye uburyo yayikumira n'uburyo yayirinda ikindi nibaza kandi mfitiye amatsiko n'abandi bafite ndibaza ngo ese mu by'ukuri ku muntu udakoze iyo mibonano nk'uko tubibona cyangwa uko mwabisobanuye ese we ntabwo yarwariya iriya ndwara ya monkeypox
ego
icyo ni ikibazo cya kabiri ikindi cya gatatu gusoza nagira ngo adufashe mu by'ukuri umuntu ayirwaye hari ubutabazi bw'ibanze yabona mbere yuko agera kwa muganga murakoze cyane
murakoze cyane byinshi nk'uko wabivuze muganga yari yabyishe ariko agerageze kutubwira inyishu zawo mu funyapfunyo hariho uko kugira umuriro yari yabitubwiye ariko muganga ibindi bimenyetso kumbure bisubiramo mu majambo make
murantunga sinumvise neza ikibazo bya byagerera kikagurika wosubiramo
Daniel asa n'ubutari yumvise neza ibimenyetso ariko arasaba imbabazi avuga ati kumbure bo wasubiriramo ibimenyetso bafite amakenga yuko baripfuza kumenya neza na neza ibimenyetso yego barabona ibihere ariko ibindi bimenyetso bubona bakagerageza kubyirinda n'ibihe aravuga ati kandi bimara umwanya ungana iki ibyo bimenyetso umuntu abifise
murakoze ibimenyetso uko nabivuze hari ibimenyetso by'ibanze n'ubushuhe n'uburuhe ni ugucika intege kugira amasumbisumbi twa tuntu tuvimba ku imerero ry'itako tukavimba mu kwaha sinzi mu kinyarwanda ibintu bacu bahita cyanke tukazimba mu mihogo mu gifaransa bayita bavitale ko adenopati no mu cyongereza ni nkacyo kimwe yiko adenopati idere n'ibimenyeso byibanze idere umuntu ashobora kubimarana iminsi ibiri gushika kuri itanu munyuma rero niho icayitebura akaboneka ibihere bimeze bihere bigaturagurika maze mbere rimwe nari murabye ku mafoto amwe amwe urabona ko ashobora no kuzamo amashyira mu kubavura rero turaheza tukavura ibyo bisebe tukavura n'ubwo bushuhe tukabaha n'indi miti akandi kabazo mwokanyibutsa
yavuze ati bimara umwanya ngo arekesha kwa wabyishe ariko bimana umwanya ungana iki ibyo bimenyetso bifise kumbure ubwo bushuhe buramara iminsi ingahe ubwo buruhe ko gucika intege bimara nk'iminsi ingahe ubwo umuvyumva no mu muhogo ivyo vyose wabitubwiye umuntu yorabira ku minsi ingahe bimaranye avuga ati ishobora kuba ari indwara koko
biramara iminsi ibiri gushika kuri itanu nicyo gituma ukuri umuntu abonye ikintu kitameze neza yocanyaragasa kwa muganga
yego radiyo ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muganga Jean Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi ariko aragerageza kudufasha kumva byinshi byerekeye iyi ndwara twumva y'ibihara by'inguge indwara yibonekeje cyane muri iyi minsi aho ubushikiranganje aho ishyiramo mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi ririko riragabisha abantu aho bari hose kugira ngo birinde bamenye byinshi by'iyi ndwara ishobora gukwiragira mu isi yose bakavuga ko ishobora guhagarikwa abantu bamenye byinshi kuri yo hama bakavuga kandi yuko babona ku rugero runini cyane yuko iyi ndwara iri kirandukira abantu abagabo bahuza ibitsina bakagerageza kumenyekanisha ibimenyetso n'ibindi byinshi muganga watugiye ko mu byo muri kumurakora bya sensibilisation kumenyekanisha indwara twumva iri hakujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari uko muzogendera mu ntara ya Bubanza Makamba na Cibitoke mu minsi imbere aho muzohura n'abarongo yabandi muri zo ntara mubikora mu maradiyo mubikora mu manama abantu bavyumva bo kwitura nde kugira ngo baze bumvirize izo nyigisho bamenye byinshi muzo bamubazaniye kubigisha
uko twama tubigenza kenshi twabonye ko twohera ku barongoye abandi indongozi le leader d'opinion abo rero harimo abatware guhera kuri babura amatari gushyika ku bakuru b'imitumba mu nyuma mbere tuzohigishiriza hamwe n'abatongoye amashengero kuko murazi ko iwacu mu Burundi n'igihugu cy'abantu kibisuba abantu barasera cyane rero ni byiza ko abarongoye abandi mu mashengero bamenya ibijyanye n'iyo ndwara bagaheza nabo bakaza bakaza nabo barabyigisha abakirisitu babo abandi bitegerezwa kubyigisha n'abakorera kwa muganga nibyo baba barabyize mu ishuri ariko iyo haheze imyaka urasanga ibyo wari uzi utakibyibuka byose kuzo kubakarikiriza ubwenge bari basanzwe babizi kugira nabakabure babandanye babikurikiranira hafi n'umuntu babonye ibimenyetso by'ibyo mungwara barondera nayo nyene bayishyiremo
ego radijwi rya Amerika reka tumire amate turagaruka murakoze cyane muganga kubandanye mudufasha kuri iki kibazo
banywanyi rijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu, kabiri icenda gatatu, kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe, gatatu, gatanu rimwe, icenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika tubagarutse mu kiganiro muri Isanga aho turiko turiheweza ibijanye n'indwara bita ibihara by'inguge, ibihara by'ingugwe variole du singe. Turiko turaganira na muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu by'igucu Burundi, aho ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara kugira ngo abantu bagikingire. Nubwo mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya nta muntu arayigwara, ariko hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iriyo iribonekeza. Rero abantu bagira kujabuka imbibe kugira ngo bayimenye bashobore kwirinda iyo ndwara. Muganga, tugaruke ku banywanyi biradijwe rya Amerika. Reka mbanze mpere kubitwa Sirelo afite ikibazo cyane cy'umviro. Uraho neza Sirelo? Mahoro, mahoro.
Amahoro twese. Banje kubara mutu hamwe no mutumirwa Jean Claude umuganga Jean Claude.
Nakoze.
Ikibazo mfite nagira ngo mbaze nagira ngo nsobanuze ibijyanye n'ibihari hasanzwe tuzi. Sinzi niba ari mu Rwanda honyine biba bifata abana ku mubiri, abana bato kuri bifata abana bato. Hari n'ikindi gihugu kutugana ku bihara by'inkende. None twinshi mutuganiye ku bihara by'inguge. Ese ibyo bihara urumva ni amoko, imibiri mu moko atatu. Nagira ngo mbaze muganga niyihe sano bifitanye, bihurira he, bitandukanya hehe? Ikindi kugira ngo umuntu abe yamenya ko afite icyo kibazo atari ibihara bisanzwe cyangwa se atari ibyo by'inguge, kugira ngo abe yamenya ko uko mwatubwiye yuko nta ibintu byabyo ntaho bitangira n'izindi by'izindi ndwara. Ikindi umuntu atakoze iyo mibonano nk'uko mwabivuze ku bagabo bahuza n'abagabo, cyangwa se akaba atakoze kuri ibyo kuri iyo nguge, ndumva yaba arimo ku nguge kuko mwavuze ko ari ibihara by'inguge by'inguge atayikozeho. Sinzi n'inguge niba ari naho umuntu yanayibona bikigira ngo abe yayikoraho, wenda abe yabyandura. Nta yandi matungo ashobora kuba yaba arimo iyo ndwara. Ikindi ni ikijyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakwitwara asanzwe afite icyo kibazo, kuko numvishe ku kuyandura bishaka kugira isano na icyorezo cya Covid. Ukuntu kigenda cyandura nyine ku kuntu ushobora kuba wakora ku muntu wayanduye nyine na Covid akaba nawe yayandura. Ibibazo murakoze cyane.
Ego, urakoze cyane Cyrilo. Ego, ibihara by'inguge kumbure muganga yogerageza kutubwira niba kuko hariho ego bamwe mu minsi yahera twumva bayita ibihara by'inguge, ibihara by'inkende, yoba ari indwara imwe canke ziratandukanye muganga? Kuko ngira ngo imbere abantu bariko baratangura bariko baragerageza kwitahura benshi ubu unyu muri iki gihe barayita ko ari ibihara by'inguge, ariko kumbure ntitubizi, ishobora kuba itandukanye n'ibindi bihara. Bashobora kuba barise ibihara by'inkende cyangwa ibindi bihara muri iyi minsi nyine. Ndakeka ko ari indwara imwe, ariko gerageza utubwire niba hariho iyindi yoba yaraje asa n'iyi nyine turiko turaganira uno munsi.
Ego, murakoze. Nibaza ko ari ukuntu izi ndimi z'iwacu ikirundi n'ikinyarwanda hariho amajambo amwe amwe tudashoboka turongere tubihindura ururimi rw'iwacu, ariko ni indwara imwe. Kuko mu bikoko bishobora kwanduza harimo inkende, harimo n'inguge. Rero barashobora kuvuga ko ari ibihara bikomoka ku nguge cyangwa ibihara bikomoka ku nkende. Ni bimwe n'ingorane y'ururimi abahinga batoye iyo ndwara bakoresha bakoresha Igifaransa cyangwa Icyongereza mugabo natwe tugaca turondera ijambo ryo bazegeranye canke bijanye ari wacu burundi turafite igisata giherutse kujaho shasha kigenzwe gusorongura amajambo y'ikirundi mbere ikaba ikanazana amajambo mashasha tutari dusanzwe tugomba tujya basanga turahari ibijambo by'ukuri bihuye n'iyo ndwara tubasiguriye ingene imeze ingene ifata ushobora kudutoza izina ihuye n'ikirundi cy'iwacu
tukiraho nyine muganga icyo gisata ni byiza cyane kukiki cyagiyeho cyo bakiri mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke ni mu bindi biro kuko tubyihweje natwe mu itangazamakuru hariho byinshi cyane usanga biri muri ibi bihugu by'amahanga bitugora gusigura no gusobanura icyo gisata kiri mu bihe bushikiranganje
igisata kiri mu bushikiranganje bw'imbero muri kaminuza y'Uburundi zihagaze na ngirengene ndakivuga mu Kirundi mugabo cyitwa Academy Kundi no kuvuga n'abashakashatsi abasanguzi basesangura ibijyanye n'Ikirundi n'imico kama barashoboye rero no gutora izina ry'ikintu gishasha bakavuga ati twe ordinateri tuyise nyabwongo kandi uba kikubwiye kumva ko by'ukuri isigura by'ukuri icyo nyine wagomba kumva
ego
ibasabira ko ari bo shobora kudutoza izina
ego
kuko n'abahinga
ego nari nkeze ko hariho n'ibindi biro mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko koko nivyo Academy Rundi twarayumvise ko iheruka kugurugwa nivyo tuzoza turayitura rero Osiriro yabajije ibijyanye ni nubundi buryo bwo kwandura iyo ndwara ariko mwabisiguye cyane gukaraba no kuraba ubushuhe umuntu aba afise n'ibindi byinshi akumbure araza gusubira kumviriza kino kiganiro atahure byinshi reka nakire na Manirakiza turamufise ku murongo Manirakiza turi kumwe
yego nashaka kujya ntubamwe iyo ndwara yitwa gute cyangwa se umuntu yirinda gute
ego muganga yasiguye cyane gose bijanye n'ukuntu ishobora gufata yikoze ku bikoko byo mwishamba cyane cyane imibonano mpuza bitsina y'abagabo ku bandi kenshi barakunze kuyigwara cyane iyi ndwara yanavuze yuko hari ibimenyetso bimwe bimwe ari ubushuhe gucika intege no gucika inguvu mu mubiri muri rusange bishobora kumara hagati y'iminsi 2-5 wumva utameze neza mu mubiri byiza no kwitura abajejwe amagara y'abantu bakagupima bakaraba niba iba ari covid yaba ari izindi ndwara ariko nayo nyene bakagupima bakaraba yuko atari yo urwaye urakoze cyane
ntabwo umuntu yirwara ashobora kuba yanduje undi mugenzi we
ego muganga yavuze ko koko ushobora kwandukira ego ushobora kwandukira umuntu iyo mukoranye ko
yego
urakoze Manirakiza turabona n'abandi ku murongo wa Facebook yacu bariko barabandanya bashira ibibazo n'ivyumviro vyabo ndabona Jean Bukuru ati ni hatari isi irabangamiwe n'ibibazo by'indwara zitandukanye no gusenga Imana kugira abahinga bayitorere umuti vuba bwango Jean Claude Hakizimana nawe avuga ati ni bihano vya nyuma ku banyavyaha uwo Imana ishatse izo mu kingiriza ikiganza ciwe hariho cyane n'abandi babandanye bashikiriza ibibazo n'ivyumviro K Love Eric ati ngo n'uburundi burimwo ngo ariko nta muntu aragaragara ayigwaye murayobeye sinzi neza na neza yashatse kuvuga niba hari umuntu azi yoba yarayigwaye ntibizwi neza ariko muganga yatwijeje yuko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ntibaratora umuntu n'umwe ayigwaye ego hama hariho na Lavrov ntiruyogwa ati birumvikana iyo ndwara ahanini iva ku bantu bataye imico n'akaranga heka bakana ca kubiri nibwirizwa ry'Imana kuko Imana ububi Imana murantunga hari gihe bandika bafatanyije amajambo cyane bikagorana ariko ndumva Lavrov ariko aravuga ko abo bantu baba baciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Benshi barabibona kwinshi, ariko ni byiza ko turiko turamenya kumbure nkuko OMS yabivuze ingene ifata abantu, ingene ivugwa n'ibindi byinshi. Ego tukaba twumvise ko mu bushikiranganje bijejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ya mbere bariko barasensibiliza, bariko barigisha abantu indwara kugira ngo bamere amagabo aho babonye canke bumvise mu mubiri wabo bashobora kuba bayigwaye biture abajejwe amagara y'abantu. Muganga turiko turaja ku musozo wa kino kiganiro, kumbure ni habara ko twoba twibagiye cyane tutashitse ko kuri indwara ya variole du singe hari icyo twokongera ko kuba tabibajije cyane ibindi muri ko muragerageza gukorera ko mu bushikiranganje kuri indwara
cyane. Nagomba hanini mbarire abariko baratwumviriza, ntihagire umuntu ashyira agati mu ryinyo iyo ni indwara. Twumvise yuko ngo bifata cyane cyane mu bagabo bahutsina n'abandi bagabo, ikaba uko isi byo navuze navuze gusa ko muri iyi myaka ibonekeza ko iyi ndwara iriko irapata gusumba uko byahora abagabo bahoze ibitsina n'abandi bagabo. Ariko umuntu wese ugenda kuri kigeza ingingo nababwira zo kwirinda gukorakora ku bikoko byo mu ishyamba cyane cyane imihembe, inguge n'utundi dukoko tumeze nk'imbeba umwe bita mu gifaransa rongeur. Mu gihe umuntu atumufata umukirwa wo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu gihe umuntu yokumva ibimenyetso cyangwa akamubakiye mu mubiri nabyo twivuza hakiri kare, nankeka umuntu wese arashobora kwandura iyo ndwara. Yagiye rero wibaza ngo ifata bariya bonyine ika kanatsinda uraze amasanamu urabona nk'abantu kenshi bishyireye ibira iruke usanga iyo ndwara yibonekeza kubera yuko usanga bakunda gukorakora ku bikoko ibikoko byo mu ishyamba.
Ego urakoze cyane rwose muganga, turumva ko iri henshi mu makungu turabona OMS ivuga yuko muri kano kanya ibitigiri bafite nuko ku isi yose hari abantu bashika 2021 bayigwaye aho mu karere ka Afurika y'ubuseruko muri Congo irahari, ntiribonekeza ahantu na hamwe handi haba mu Rwanda, mu Burundi cyangwa muri Tanzania, ariko muri Congo irazwi iko ariyo iriyo. Rero ni byiza ko mwafashe kano kanya kugira ngo muganize abanyonyi biradijwe rya Amerika bamenye yuko hafi yaho ihari, bayirinde bagerageze gukaraba cyane, ibe umuco wo gukaraba haba ari kubera coronavirus, haba ari kubera hepatite n'ibindi byinshi biriko biribonekeza muri iyi minsi. Indwara zitandukanye harimo n'iyinguge, ibihara by'inguge navyo nyene bashoboye kubituza biciye mu gukaraba cyane ku mipaka abinjira basohoka. Muganga turabashimiye cyane gukanya mwafashe kuganira natwe, nshimira cyane n'abari ku mbuga ngurukana bumenyi babandanye bashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro. Twizere ko no mu butaha nitwabajya kara muzoduha kanya kanyu mugashobora kugaruka mugadusigurira indwara zitari nke, ni mu buryo nk'uko mwabivuze bwo kugerageza kumenyesha abanyagihugu sensibilisation ibijyanye n'amagara yabo. Turagushimiye cyane,
murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Urutundi gihe mutumiye uzoyitaba kiretse nafatiriwe n'uru rugamba turiko rwo guhangana n'ibiza bitandukanye.
Birumvikana, murakoze cyane muganga. Uyo yari muganga Jean-Claude Bizimana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimiye mwese rero mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu bwinga bw'ivyuma. Ndashimiye Nadia Taha yafashije kwakira abanywanyi ku murongo wa telefone n'abafashije mu bwinga bw'ivyuma bo twita ba engineer. Turabashimiye mwese rero mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika, turabashimiye.